mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo uguhambwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 20 kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 957 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Data wo mu ijuru wahezagiwe hamwe no kuba hano kwa mwemu yera turegereje ijambo ryawe ryera hamwe n'ijwi ritameze neza ngerageza kwihangana no kuvuga amajambo buke buke kandi uko nshoboye mu kuvuga amajambo buke buke no mu bwitonzi uko nshoboye ndasaba uburongozi bwawe bw'ubumana n'ugusigwa kwa mwemu kugendagende hagati muri twebwe rino joro kandi se we ashoboye kubera hose icarimwe yo kwakira ijambo ry'Imana akarihereza buri mutima neza na neza nk'uko turikeneye atugaburire muri rino joro biciye mu byiza by'Imana kandi muri rino joro mu gihe turiko tuvuga ku ijambo imitima yacu ishobore kuba ku birometero byinshi gani karuvari yaho Yesu yaturihiye igiciro cyose gikwiye mwasabwa c'urubanza ruhambaye rw'Imana rwazananye mu itongo rya Edeni kandi uno munsi tumenye yuko twatsindanishirijwe ku bw'ubuntu mu kuzuka kwiwe no mu rupfu rw'iwe guhambwa no kuzuka kwiwe kandi muri rino joro ry'uno munsi ntitukirabisi kuko twaguzwe igiciro gihambaye cy'amaraso y'umwana w'Imana kandi hamwe n'imitima ishima tukugaruke ko muri rino joro hamwe n'ibyiyumviro byose n'inkomezi zose n'ibyo dufise byose muri twebwe bigukorere n'umutima utagira agasembwa dushoboze data muri iri joro nimba hano hari habatakuzi mu guharira ibyaha byabo nibashike ku musaraba bicishije bugufi kandi aho baturi ibyaha byabo ku Mana itunganye harira kandi iri ribi joro rihambaye kuri twese tubisabye mu izina ry'umwana wawe umwami Yesu amen. Rero turatahura ko atanumwe ku isi ashoboye bihagije kwakira ijambo ry'Imana no kurihishura kubera ko ijambo ryanditswe ku bw'uguhumekerwa mwemu yera niwe mwanditsi w'ijambo kandi mu gihe umwe yari kwararonderwa mu ijuru ngo yakire igitabo yugurura ibimatanisha igishashara nta n'umwe yigeze aboneka mu ijuru canke mu isi canke kuzimu ashoboye kugurura ibimatanisha igisharashara canke kuraba ca gitabo kandi harya hari umwagazi w'intama yishwe kuva ku kuremwa kw'isi kandi acaraza atora igitabo mu kuboko kuvyagiye ku ntebe yiwe y'inganji acamena vya bimatanishijwe ishashara aca yugurura ijambo
and he came and took the book out of the hand of him that sat upon the throne and loosed the seals and opened up the word.
Kandi muri iri joro turizera kandi turizigiye ko twugururira ijambo kandi ubu nk'uko ndabisoma mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa nk'uko nabitanze ijoro rya mbere ryari ukuza kwa kabiri na k'umwami Yesu hari ku wa gatatu kandi mu ijoro ryo ku wa kane yari ikimazi cyose gikwiriye kandi ijoro ryo ku wa gatanu yari guhuza kose guhagije uwukwiriye mbega warayironse mu ijoro rishitse uwukwiriye ukuntu dushobora kuba neza na neza atagasembwa kandi bibereye mu nyonga z'uhoraho kandi muri rino joro n'ibyerekeye guhambwa hanyuma ejo no kuzuka nk'uko iminsi izokurikira rero nahisemo mu iri joro aho nza gusoma mu byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa 25:26-27 kandi bivuga uku ni Petero abivuga kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati nabonye Uhoraho imbere yanjye iminsi yose kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige nicyo gituma umutima wanjye uhimbaga ururimi rwanjye rukanezererwa kandi n'umubiri wanjye uzoba nko mu gikari wizigiye ibizoba kuko utazoreka ubugingo bwanjye ngo buje ikuzimu kandi ntuzotanga uwera wawe ngo abore. Ese ingene igisomwa cy'iri joro ari cyiza cyane kuronka ibirimo no kuba kwiwe mu mva. Icya mbere twifuza kuraba mugabe ni ukutananirwa ku ijambo ry'Imana. Imana izigamira ijambo ryayo mu cyanditswe kandi muri iri joro dushaka kugumya ibyiyumviro kuri ryo kuko Imana izigama ijambo ryayo. Turashobora kuguma n'ibyizigire kuca ari cyo cyose Imana yavugiye mu ijambo ryayo kwari ukuri kandi ukwizera ntigushobora kugumizwa ku musenyi w'ibyiyumviro by'umwana w'umuntu canke ibyiyumviro by'umunyateolojiya ariko kuguma ku rutare rutanyiganyizwa rw'ijambo ry'Imana ihoraho. Ijambo nimba Imana yararivuze iryo nirihoraho ry'ukuri ntishobora kwivuguruza ngo yongere ivuge ngo icyo navuze si cyo. Nshoboye kuvuga ibintu nawe ushoboye kuvuga ibindi hanyuma tukivuguruza kuko twarivuganye ubwenge bwacu nk'aho tubishoboye ariko Imana iratandukanye rwose natwe. We n'Uhoraho kubw'ibyo ntashobora kuvuga ikintu kiretse ari ikintu kigororotse. Ntishoboye kwivuguruza hama ngo isabe ikigongwe cy'ibyo yavuze. Yo yamihagarara ku kuri no kuri Yesu muri iyi minsi mikuru turiko turahimbaza igihe Imana yatanga umwana wayo kubw'ibyaha by'abari mu isi bishoboka ko yari imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza imbere y'uko isi iremwa. Imana yaravuze ijambo kandi Imana ivuze ikintu mu ijuru kiba giheze. Yo nimba twotahura icyo bisigura twoba turi abantu ki twihweje mu bitabo by'iwe imanza zashyizwe hano hejuru y'ukutubaha byotumye umuntu yisuza umubwiwe isaha ku isaha gutyo umugororotse akibera mu munezero isaha ku isaha. Dusoma imihezagira Imana yadusezeraniye mu kwizera gushyira inanga mu bugingo bwacu byamye biba muri ubwo buryo. And we can rest assured that every word will be fulfilled. Just anchor our soul on it. It's always been that way. Igihe Imana yavugana na Nowa imbere y'uko umwuzi urushika ku isi nkumbura imbere y'uko Bibiliya yandikwa cyangwa igi Bibiliya uko biri kose imbere y'uko yandikwa Imana yabariye Nowa ko hobayeho umwuzure kandi ko amazi yokuzuye ku isi atacemezo na kimwe yuko ibyo byari kuba ikintu cyose kitandukanye cyane Nowa yagenda n'ubwoba cy'abazabaza ubwato arabutegura kwari kugira ngo akize urugo rwiwe na wenyine ubwiwe Imana ntiyigeze imuheba namba kubera yuko ryari ijambo ryayo byategerezwa kuba igihe Imana yavuze ko byobayeho rero igihe Yobu igitabo cya kera cyane cyo muri Bibiliya nkumbure cyanditswe imbere y'uko itanguriro ryandikwa kandi cyari gisanzwe kiri muri Bibiliya kandi Mose yaranditse itanguriro Yobu mu gitabo ciwe yumiye ku masezeranyo yashyizweho n'Imana kandi yagumanye ikimazi cyoshejwe nta bwoba yari afise mu mutima wiwe azi yuko icyo Imana yavuze ko yoshoboye kugishitsa kandi igihe icyo ari cyo cyose cyari nk'igihushane Yobu yamanye ubwizigirwa kubera yuko isezerano ry'Imana ryari iryo kwizigirwa Imana yasezeraniye Yobu kandi Yobu nawe aguma ku isezerano yo nimba ishengero ryoshobora kugera kuri icyo kibanzaho ryoshoboye gushingwa ku ijambo ry'ukuri rihoraho ry'Imana hobayeho ubudasa bumeze gute hobayeho kwegerana kumeze gute hobayeho kurandurana n'imiti kumeze gute hobayeho kwizerana kumeze gute zoba ari inkomezi zimeze gute igihe abagabo n'abagore bashoboye kwakira Imana mu gaciro kagaragara kubyivuze kwa rukuri ntacyo bitwaye n'ubwo inkurikizi zoba zimeze gute ntacyo bihuriye ko Imana yavuze uko birakwiye kandi Yobu igihe yari mu gihe cy'amageragezwa y'ibyamushikiye byose igihe yasangwa mu nyonga z'uhora hari umugororotsi n'Imana ubwayo yavuze yuko yari umugororotsi nta n'umwe yari ameze nkawe ku isi kandi Satani yahawe akaryo keza ko kumugerageza amubwira ati nzotuma kurogota ko mu nyonga hawe ni nk'uko yafashe ubuzima bwiwe kandi yogerageje kubuhindura ariko Imana icishiraho umurongo ntarengwa ivuga iti ushoboye kumukoresha icyo ari cyo cyose ariko ntukore ku bugingo bwiwe hanyuma igihe Yobu yari mu mageragezwa y'ibihe bidasanzwe yaravuze ati ndazi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi mu minsi y'iherezo azohagarara ku isi nubwo inyotso konona uyu mubiri nzobona Imana mu mubiri wanjye nzobona Imana ntacyo bitwaye naho umwiza woba umeze gute kandi naho bitogaragara yuko ari ukuri hariho ikintu Yobu yari yarazirikiye ku mushaha wiwe isezerano ry'uhoraho ry'intahava yo nimba twoshoboye gukora gusa nk'icyo murabe neza yagumye ku isezerano ndazi ko umucunguzi wanje ariho kandi nshaka ko mumenya ku majambo akurikira nifuza kubabwira Yobu yaradomye urutokaho bazomuhamba kandi igihe Yobu yapfa yahambwaho hariho uwundi mugabo izina ryiwe ni Aburahamu yafashe Imana ku ijambo kandi yarizeye Imana kandi yita ibyo bintu byari ikinyurane n'isezerano Imana yamuhaye nk'aho bitabaho yafatiye Imana ku ijambo kandi uko iminsi yahera n'amayinga n'amezi kandi n'imyaka yarahetse ibyo ntibyigeze bimuciriganya. Bibiliya ivuga iti ntiyatirimutse kubwo kutizera isezerano ry'Imana ariko yabaye umwizigirwa ashima Imana. Igihindu cyose cyasa n'igikozwe buri munsi ibyo byazana ingorane kurusha ariko aho kuba goyigoyi Yobu yarushiriza kugira inkomezi buri munsi. Yo mbega ubwihisho buhezagiye dufise igihe ingorane zisa n'izije kugira ikintu ibyo Imana yasezeranye ibidashoboka hakwituna tugasubira mu isi dutegerezwa guhagarara twemye kurushiriza uko twigeze guhagarara kuri nikuhora hagize ibyo byategerezwa kuba inyishi igihe Imana ivuze ikintu kinaka kandi Aburahamu yita ibiriho nk'ibitariho kuko byari binyuranye n'ijambo. Kandi igihe Aburahamu yabura umukunzi wiwe n'umugore wiwe Sari nyuma y'imyaka myinshi baba hamwe yaguze igice cy'umurima hambavu yaho yaho Yobu yahambwe aca hahamba Sara. Barondera iki? Bari abahanuzi babona kure bararondeye Imana. Kandi rero igihe Aburahamu yapfa yahambwe hamwe na Sara. Rero ntiyashaka ko abo bagenzi bamuha icyo gice cy'umurima yawugutse imbere y'ibyabona. Mbega ikigereranyo cyiza cy'umubatizo! Yarawugutse imbere y'ibyabona ko ari umurima wiwe. Yo, iyo niyo nzira uwizera w'ukuri ategerezwa gucamwo. Si ukuryama mu mfuruka ariko n'uguhagarara imbere y'ibyabona uti ndicabona cy'umwami Yesu na mpemu yera n'ibikorwa byiwe bihambaye kandi kanatsinda nk'uko tubona uwo munsi mubi wegereje. Kandi rero igihe umwana wa Aburahamu yari Isaka isezerano ryategerezwa guhabwa we, rero igihe Isaka yapfa yahambwe hamwe na Aburahamu kandi Isaka byara Yakobo. Kandi igihe Yakobo yapfira hariya muri Egiputa ariko ni murabe imbere y'uko apfa yabwiye umuhungu wiwe w'umuhanuzi Yosefu ati ingo hano mwananje kandi ushyire ikiganza cyawe munsi y'ibibero byanje yitunye kuko mwibuke igituma yitunye ni kubera umumarayika w'Uhoraho yakoze ku itako ryiwe kandi yaracumbagira kuva uwo munsi. Yaravuze ati rambika ikiganza cyawe munsi y'ibibero byanje kandi undahira Imana ya data ko utazompamba ino muri Egiputa. Kuki? Yo! Bari bafise ijambo, bari bafise uguhishurirwa. No hagarikira ngaha kuvuga ku ishengero ry'Imana nzima ryubatswe ku guhishurirwa kw'Imana. Si kw'idini, indinganizo y'amadini, si migenzo cyangwa imyizerere ariko ku guhishurirwa kwa mpemu w'ukuri w'Imana nzima. Abeli mu murima wa Edeni yaragufise igihe ishengero ryatangura. Mbega yamenye gute ko azana umwagazi w'intama? Kuki atazanye ivyamwa nk'uko Kayini yabigenje ariko yarabihishuriwe? Yesu yaravuze igihe kimwe yaravuze ati muvuga ko ndinde jewe umwana w'umuntu bamwe bavuga kuri Mose canke Eliya nabandi bandi yaravuze ati ariko mweho muvuga ko ndinde murabona ibyo ntibirabi by'umuntu kanaka wundi yiyumvira nibyo uzi ko ari ukuri uvuga ngo iki icyo ni kibazo umwe wese muri twebwe ashobora guhura naco iri joro uvuga ngo iki kandi Petero yara nyarukije kuvuga adakekera nyaravuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima ingene Yesu yaratsa amabanga yose yo mu mutima kuko nta wundi yaratari Yehova yagaragaye mu mubiri kandi yaravuze ati uri muhigwe Simoni mwene Yona kuko atanyama n'amaraso byaguhishuriye ariko data wo mu ijuru niwe yakoze ibi kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ko ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora kandi twebwe abantu ingene tuza twebwe abaruteri yano dushaka gutambukishwa no kwizera twebwe abametodiste dushaka kuvuza induru kugira tumuronke mwebwe abapentekote mushaka kuvuga mu ndimi kugira mu muronke ariko ibyo bibashira kure ku miliyoni 10 kure yiwe Nuguhishurirwa kuvuye ku mana kumwami Yesu Kristo umuntu mukubaho kwiwe agaragajwe mu mutima kuri urwo rutare nzorwubaka kwishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora bijana na Matayo 24:5 canke uwera Yohana 5 umurongo wa 24 uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfashitse mu bugingo si kubera watembereye imishishimuko yose ariko kubera wagiriwe ibakwe ryo kuronka Kristo wo mu ijuru yakwihishuriye kuri urwo rutare nzorwubaka ko ishengero ryanje kandi rero Yakobo igihe yapfa umwana wiwe yarahambiriye umubyimba wiwe kandi awuhamba hamwe na Aburahamu Isaka Sara Yobu mu gihugu cera I Palestina rero Yosefu yari umuhanuzi yaravugishijwe muri Egiputa yarazi Imana Imana yari yaramwihishuriye ubwayo kandi igihe yapfa yaravuze ati ntimuzosigwa amagufa yanje hano ariko muyashire igihe umunsi umwe Imana izobagenderera atankeka kubera iki yari yishimikije ijambo ry'Imana rya Mose bazokorera iki gihugu imyaka 100 ariko nzokibakuramwo yari yishimikije ijambo ry'Imana ku mugaragaro kandi mbega ikigereranyo ciza hano namba mwabibonye umuyuda wese yapfa yapfana inkovu mu mugongo y'ikimoko c'umurongozi w'abagurano kandi igihe yabona amagufa y'uwo muhanuzi Yosefu yarazi ko umunsi munaka bazopfayo kuko ayo magufa yagumyaho nk'icibutso ku munsi munaka bazopfayo haciye nk'imyaka 15 canke 18 aho Bilipoli umuhungu mutoya w'imyaka nk'5 byari bigoye cyane twari dufise ishurwe ritoyi twakuye kumva ya nyina mu gaturu turi gitondo kimwe ku ipasika gusa izuba riserutse nkubitako rumwe canke gusa imbere y'uko umuco wo ku munsi useruka hari naringiye ku kazi kandi nk'uko twariko turaja kumva uwo muhungu mutoya atora kuri ki nkuko twari ko tujaho mushiki wiwe mutoyi na nyina bahambwe kandi yaratanguye kunihagira no kurira acavuga ati da mawari ngaho mu kinogo naravuze nto ya mwananje ntari muri iki kinogo amerewe neza cyane kurusha wewe nanje incuru muri yone yaravuze ati mbega nzosubira kubonana mama naravuze nti kubw'ubuntu bw'imana niwaba ubishaka urashobora gusubira kumubona umubiri wiwe uzokwigera uva muri iyi mva naravuze nti mukundwa ugara amaso yawe maze ndakubarira gakuru gatoyi haraciye imyaka amajana menshi iki gitondo hari imva yagaragara naravuze nti n'icibutso kuri abo basinziriye mu mva kristo azozanana nawe igihe azozira atagukekeranya na gatoyi nishimikije kumugaragara isezerano ry'imana ry'ibihe bidashira nka Yobu kera iyo twumvise yuko umunyota ku munyota n'ivu ku ivu binyibutsa Longfellow yavuze ati ntumparurire intuntu ubuzima n'inzozi zirimwo ubusa kandi ubugingo businziriye nta buzima bugira kandi ibintu ntibiri nk'uko biboneka yaravuze ati nibyo ubuzima ni ubw'ukuri ubuzima si ugufyina kandi imva si yo ntumbero yabwo kuko uri ivu kandi uzosubira mu ivu ntiyavuzwe ku bugingo bawita Teofani uwo mubiri iyo tuvuye ngaha tujamwo ahandi hantu icyo woba ari cyo cyose jewe mfata ijambo ry'intumwa igihe avuga ko iyi nzu yo ku isi canke uru rusago nirwaramuka rusambuwe dufise urundi ruteguwe rurindiriye kugira ngo tuve muri uru tuja muri ruriya Aburahamu Isaka Yakobo Yobu abavugishwa bose baritsigiye kandi baritsera yuko hari hizuka ryagiraritse ko umucunguzi yagiraze bamuvugishijwe ko Enoki yamuvugishijwe ko yari iruhukije ku mugaragaro yabimatanishije ishashara igishinga ntaye ciwe Isaka Yakobo Daniyeli Yeremiya Ezekiyeli bishimikije ku mugaragaro igihe Mesiya yoje kandi barapfuye maze ubugingo bwabo buca muri paradiso ntibashobora kuja mu nyonga h'Imana kuko twarabibonye ijoro riheza amaraso y'ibimasa y'impene ntibyashobora guharira ibyaha byaratwikira gusa ibyaha bivuga ku munsi aho ikimaze igitunganye kizozira kuko amaraso mu gikoko ntiyashobora kugaruka ku busenga kuko bibaye uko yari kuba yaretse hatangwa ibimaze bimeze bityo ariko igihe umwana w'imana yapfa ubugingo bwari muri we ntibwari ubundi atari ubw'imana kugira ngo bugaruke maze butugire abana bo mu muryango w'imana ubugingo buvuye mu maraso yiwe rero nimurabe munyarutsa mu gihe tubandaye tugarutse mu isezerano rya kera no kuri abo bizera kandi bakanasenga kandi bapfiriye mu kwizera barindiriye urya munsi igituma abo bavugishwa bakoze ibyo kandi bashaka guhambwa muri Palestine uko nuko bari bazi yuko izuka ritari kuzobera muri Egiputa ryategerezwa kuzobera muri Palestine honyene nico gituma mvugira ijoro nti banyita amazina y'ubwoko bwose c'abantu banyita cyose nta na kimwe bimbariye ikintu conyene shaka gukora ni kumenya iki yuko nari narapfuye kandi ubuzima bwanje buhishijwe muri Kristo biciye mu mana kandi bwashyizwe k'ikimenyetso na mpemu yera yuko niyahamagara mu bapfuye nzokwitaba kuri uwo munsi mu mpambe muri Kristo kuko abari muri Kristo Imana izobazanana nawe kuri urya munsi mbega twinjira gute muri Kristo icete cya mbere cya Abakorinto 12:13 twabatijwe na mwemwe mu mubiri umwe kandi twacitse intwari zo mu bwami bw'Imana tuvuga ko turi ingenzi na kavantara kuri iyi si tutakirondera ibintu by'isukundi ariko turondera ukuza kumwama hezagiye ngwatsa ganza takarimba igihe azotira mu bwiza bw'iwatankeka turorere yukuza kwiwe
When he comes in his glory, certainly we look for his coming. And then,
kandi nta gukekeranya muri jewe. Ariko ibyo nibyo Yesu yari afise mu byiyumviro byiwe igihe yari ngaha ku isi kwari uko tutananirwa ku ijambo rihoraho ry'Imana kuko turazi yuko muri we hari ukunengezera k'ubumana bwose mu mubiri w'Imana ubumana bwose bwari muri we yari data umwana na mwemu yera ariko yari mu ishusho y'umuntu teofani y'Imana umubiri w'Imana ishusho nini y'Imana iyo shisho ihambaye y'Imana iyo yakozemwo umuyo yakozemwo umuntu maze imushira ku isi yari ifise umubiri Imana ntiri ahitagira umubiri Imana ifise umubiri kandi usa n'umuntu Mose yarawubonye abandi barawubonye kandi usa n'umuntu kandi kini ikini nigitutu gusa cy'ibyo kirya kiri kandi ibintu byose ku isi ubwiza ubwitonzi ubwiza bw'isi nta kindi biri mu isi atari inyishu y'ibirushirije rwose kuba byiza kuri ibyo biturindiriye igihe tuzopfira kuri iyi si kuko ibintu byose mu isi n'ikigereranyo gusa cy'ibiri mu ijuru ibintu byose bimeze neza ibintu byose biragororotse ibintu byose byiza ibiti inyoni ibintu byose n'ikigereranyo gusa cy'ibiri mu ijuru ubuzima bwacu n'ikigereranyo gusa n'igitutu gusa sico kintu nyakuri n'uruhande rutameze neza rwabyo bisaba urupfu kugira ishusho iboneke kugira ngo bidusubize mu mubiri bita teofani twaje tuvamwo hanyuma mwizuka tugashikira kugusa nawe umubiri wazutse mbega ikintu ciza si ciza gusa ariko n'ukuri nyako kugaragara kwijambo rihoraho ry'Imana ko tuzoba dusa nawe mwitegereze rero Yesu afise ububasha bwose bw'Imana ariko igihe yahura na Satani ntiyigeze akoresha na bumwe mu bubasha bwiwe yisunze ijambo gusa yarabikoze yaravuze ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana
But by every word that proceedeth out of the mouth of God, then how can you say you?
None ushobora kuvuga gute ko ushobora kuguma muhira maze ukaba nyene umukristo mwiza nk'uwo wobaye mwishengero ntibigushobokera soma ijambo mwemu yera gaburirwa n'ijambo Bibiliya ni mfungurwa za mpemu z'Imana ku ishengero ryayo kandi mpemu yera ni wari kuri ari kuzanira akarishira mu mutima wawe maze ukarivomerera n'amashimwe kandi isezerano ry'Imana iryo ari ryo rwose rizokora kiryanye n'Imana yavuze ko ryokoze ritegerezwa n'ijambo ryayo kandi n'ubugingo rero nibagiye yuko byitwa ko nari mfisi nusu y'isaha gusa bintwara umwanya munini cyane rwose kugira ngo nshike kuco nshaka kuvuga ariko nimwitegereze Yesu mu isaha imwe ya nyuma cankabiri y'ubuzima bwiwe ubuvugishwa bwinshi bwinshi bwarashitse umuntu umwe yarambiye ati mwene data Branham iki gitegerezwa gushika na kiriya gitegerezwa gushika naravuze nti coshobora gushika mu isaha imwe nimwasoma Zaburiya 22 hanyuma rero mukarabiba isaha yiwe yo gupfa ku musaraba ndibagiye gusiga itigiri cy'ubuvugishwa budasanzwe bwashitswe mu masaha ya nyuma 2-3 y'ubuzima bwiwe atankeka baratoboye ibirenge byanje n'ibiganza byanje mana yanje niki kikumpebesheje n'ibindi nk'uko Dawidi yabisezeranye kandi rero ikindi kintu nashaka ko muraba neza ukuri ijambo ry'Imana rikananirwa. Bibiliya yaravutse ngo azigama amagufa yiwe yose nta na rimwe ryavunitse, kuko mu kigereranyo intama ya Pasika yari kigereranyo cyabyo. Intama itegerezwa kuba atagasembwa, nta gufa ryovunitse ritegerezwa kuba mu ntama. Kandi kuri iyo saha aho yari yapfuye, bagenda ngo bapfune amaguru yiwe n'inyundo. Nuko imbere gato raba kuri uwo mwanya ukomeye, umugabo yari afise inyundo yiteguriye gukubita amaguru yiwe, ariko ijambo ry'Imana yari yavuga riti nta gufa na rimwe rizopfunika mu mubiri wiwe. Mbega ibyo bizogenda gute? Tugeze aho twihuta. Ijambo ry'Imana rihoraho, nambi ijambo ry'Imana ritunganye rwose, uko abari muri Kristo bazi neza badakekeranye ko bazozuka nk'uko hari hizuka. Imana ifatirwa ku ijambo ryayo, ku byo kubakiza indwara nk'uko biri, no ku byo kubacungura, kuko yo ni jambo ryayo ryabisezeranye. Ni jambo ry'Imana kandi nta burenganzira dufise bwo gukurako. Ariko muvuge gusa muti ni ukuri muryizere, icyoshi icyaricyo cyose muryizere, uko biri kose uko ni ko abandi bose bategerezwa kuryizera. Kandi natwe tutavuyemo, Imana yahaye Palestina Isirayeli, ariko bategerezwa kurwanira agace kose kitongo baronze. Isezerano nirwanya, ariko mutegerezwa kurwanira agace kose muharanira. Umurwaniza azobigenzura, atankeka azobigenzura, ariko mwitegereze igihe bari biteguriye kuvunagura amagufa y'umwami Yesu. Iyo nyundi iba yarakubise kuguru ikakuvuna, Imana yari kuba yobonetse nk'inyakinyoma. Ariko nta madayimoni akwiriye yariho mu mibabaro yose y'umwiza yotumye iyo nyundo ikubita uwo mubiri w'agaciro. Kuko Dawidi imbere yaho imyaka 180 yaravuze ati nta gufa na rimwe rizovunika mu mubiri wiwe. Ijambo ry'Imana ritegerezwa kuguma ari ukuri. Ariko none bakoze iki? Bafashe icumu baricumita mu rubavu rwiwe, maze amaraso n'amazi bivamo, kugira ngo hashitswe ibyo Bibiliya yavuze ngo batoboye ibiganza byanje n'urubavu rwanje, ijambo ryarashitse. Rero igihe yari ku mfiro, yo mbega isaha iteye ubwoba! Ndiyumvira ibya ndirimbo kandi mvugishije ukuri bituma gusa niyumva nabi. Yo niyumviriye irya ndirimbo, umwipfutsi w'amazina yanditse haraciye imyaka myinshi, bitandara bisaduka n'ijuru ryijimye, umucunguzi wanje yubitse umutwe maze arapfa. Igihuzu cuguruwe cyahishuye inzira y'iminezero y'ijuru n'umunsi udashira. Kandi igihe yari amanitse hariya avirirana amaraso kandi ariko arapfa, igihe yunami ku mutwe wiwe izuba ryaramaramaye ubwaryo cyane rwose riraba hasi ku biremwa bipfa Imana yaremye mu ishusho yayo, yotegerejwe kuriha ikiguzi kingana nk'uko kugira ngo iricungure. Izuba ryaranse kuraba hasi ku isi muri iyo saha. Izuba ryari mu gatengo ku buryo ryataye ikibanza cyaryo. Ni inyenyeri zateye umugongo isi. Mbega ukuntu icyaha gitegerezwa kuba ari ikintu kibi! Mbega ingene Imana yotegerejwe guhangana nacyo! Kubona rero abo baherezi b'agakekezo ni kintu kirereta ku maso hiwe. Umuntu umwe yaramukubise mu mutwe n'irenga, maze aravuga ati namburi umuvugishwa tubarira uwo gukubise. Umwe muri bo yamushikuye ubwanwa mu maso, maze amukubita ikofe mu maso kandi agashaka ko yihagararako. Yaravuze ati ya bwami bwanje bwari ubw'iyi si, nociye mpamagara buno nyene data, yo ndungikiye regiyono 12 z'abamarayika. Byari gushobora kuba byahinduwe, ariko none yari kubikora gute? Ntiyari kubikora na gato, kuko bari abana biwe bwite bariko basemerera ku bw'amaraso yiwe. Mwoshobora kwiyumvira umubyeyi se w'abana n'abana biwe bwite mu mwiza basemerera ku bw'amaraso ya se wabo? Nyene nico gituma atakindi yashobora gukora atari gupfa. Namba atarabikoze rwari rwo rwandiko ku bana biwe, rwari rwo rwandiko ku byarimwe, ariko yategerezwa gupfa kugira ngo acungure ure ihanga ryiwe kandi amaze kubikora igihe yunamye ku mutwe wiwe igisishaje yarajugumiye itegerezwa kuba yaragize ukunama mu ruhagarara kuko Bibiliya yavuze ku isi yose kuva ku isaha ya gatandatu gushika ku isaha y'icenda yari mu mwitsa umwitsa wuzuye isi yose kandi si yaratigise n'ibitandara birasaduka maze igihuzu cyo mu rusengero kiratandamo akamwo kubiri kuva hejuru gushika hasi ibyo gutangirwamo ibimazi birahinduka umwana w'Imana nzima aracikana yari yapfuye ku buryo izuba ryabimenye yari yapfuye ku buryo ukwezi kwabimenye yari yapfuye ku buryo inyenyeri zabimenye yari yapfuye ku buryo isi yabimenye yari yapfuye ku buryo ibintu byose byabimenye ibirere birabimenya ibintu byose byategerezwa kumenya ko yari umwana w'Imana kuko ijambo ry'Imana ntiryashobora kuneshwa yari yarasezeranwe kuva mu itongo rya Edeni urubyaro rutso mena agahanga inzoka none ni iki cyamushikiye yagiye hehe igihe yava ku musaraba maze akaja mu mva ya Yosefu w'umunyari Mataya yari umworo cyane ku buryo atarafise ikibanza cyo kurambikamo umutwe wiwe yari yavukiye mu bwato bw'inka afise izina ry'agatukisha nk'umwana w'ikibyago baramutwenga baramukekeza baramushinyagurira ku isi baramukekeje kandi baramwanse kandi igihe yapfa yategerejwe gupfa aciriwe urubanza rwo gupfa hagati y'ibisuma bibiri kandi nta n'ikibanza yari afise cyo kumuhambamo kandi yahambwe mu mva y'uwundi muntu imana nyene yo mwijuriza ku isi mbega twiyumvira ko turi bande twebwe dutegerezwa guca gatoye mu mibabaro mbega ibyo yadukoreye vyiyumvire mugenzi ubyigeko umusoda w'umuroma yaravutse ati by'ukuri uyu yari umwana w'imana umunyabyaha yategerezwa kubimenya yuda yaravuze ati nagurishije amaraso y'inzira karengane yategerezwa kubimenya isi yose yarabimenye none yagiye hehe iyo umuntu apfuye ibyo biba bihetse oya mugenzi yategerezwa gupfa muri burya buryo kuko Bibiliya y'Imana yaravuze yuko azopfa muri burya buryo kandi yizeye ijambo ry'Imana niyo mpamvu yashobora kuvuga mu buzima bwiwe ati nimusambure runo rusengero kandi ndaruhagarika mu minsi itatu kuko Dawidi yaravuze ahantu hamwe gusa muri Bibiliya munsi y'uguhumeke bw'igihe Dawidi umuntu w'Imana umuvugishwa yari yasizwe n'ijambo yavuga ati sinzokundira uwera wanje ngo azabore kandi sinzoreka ubugingo bwiwe ngo buje ikuzimu Yesu yaravuze ati musamburu uyu mubiri kandi nzowuzura mu minsi itatu yari azi yuko ijambo ry'Imana ridashobora gutsindwa mana we namba yashoboye kuruhukira ku mugaragaro kuri ibyo yizeye yuko ijambo ry'Imana ridashobora gutsindwa bicuriki kuri twebwe dushobora kuruhuka ku mugaragaro mu gihe twavutse ubwa kabiri muri mwemu yera kanda ari cyabona mu mitima yacu ubunyene yuko tuzi ko umucunguzi wacu ari muzima kandi azogaruka umunsi umwe kuruhuka byemeza yuko abo bari muri Kristo Imana izobazanana nawe Nero murabe hariho hariya niho yari yarazi yuko atakarema ngingo na kamwe kurya mubiri koboze amasaha 72 ukubora guca kuza niyo mpamvu atigeza gumayo ya minsi itatu yapfuye ku wa gatanu kumuhingamo yazutse ku munsi w'iyinga mu gitondo ariko hari mu minsi itatu muri iyo minsi itatu yategerezwa kuzuka kandi kuko yari yizigiye ijambo ry'Imana ubu yaragiye mbega yabahehe igihe yavayo Bibiliya ivuga iti yaraduze yaragiye kandi yabwiye ubutumwa impemu zari mwibohero nizo z'abatumviye Imana kera hamwe kwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Noa ubugingo bwiwe mpemu wiwe umubiri wiwe agaragariramwo ukubaho kwiwe bwite byaramanutse muze tumukurikire mbega mwokunda kumukurikira kanya gatoyi muri iri joro muze turaba ho yagiye neza mu minsi yaha mu minsi yahantu aba mu munsi yahantu habapfuye bari bari aho ubushobozi bw'amadayimoni bwagerereye munsi y'ibyo nyene hejuru yaho hari impemu z'ababi munsi yaho hari neza na neza akarere ka Satani ikuzimu rero neza na neza hejuru yacu hari impemu yera hanyuma munsi y'igicaniro hari impemu z'abagororotse igikurikira n'Imana ubwayo imwe igenda imanuka imwe igenda iduga izo mpemu zibiri ziri ngaha ku isi zandukiza abantu bo ku isi kandi igihe Yesu yapfa yaraduze hepfo hariya ndashobora kumubona kuri urya munsi wa gatanu kumuhingamo inyuma y'urupfu rwiwe adodora kuri uga hantu hari abahonye muze tumukurikira akanya gato urugira uruguruye hariya abagore hariya abagabo hariya abapfasoni bakiri bato hariya abashaje bose bari hamwe muri ico kibanza gishisha citwa ibohero ry'impemu zazimiye Iyo mba mfise umwanya nari kubabwira kandi ryategerezwa kuba ari iyerekwa gusa ariko igihe kimwe naragendeye harya hantu kandi naravugije induru nsaba imbabazi igihe nari umunyavyaha bambaze kwa muganga maze gusohoka nari mpagaze mu burengero ibiganza byanje bitumberejwe mu ijuru n'umusaraba ukayangana kuri jewe ariko aho hantu hateye agahinda hariya Yesu yaragiye kurugi ikintu cyose cyategerezwa gushinga intaye yuko yari umwana w'Imana kuko bari baravyigishijwe mu gihe cyo kwihangana cyo mu minsi ya Noa aradodora kuruga avuga ati ndi wa wundi Enoki yavuga nduru buto rwa wa mugore yategerezwa kujanjagura umutwe wa ya nzoka ijambo ry'Imana ryose ryarashitse mpejeje gupfira hariya kuri Karuvariyo kandi naraguze ishengero ryanje kandi umwe Enoki yavuga ni jewe kandi nta mbabazi bari bafise nta byizigiro kuko bari baracumuye kandi urugi rwari rwugaye imbere yabo hariya hepfo mu karere k'amadayimoni yo hepfo neza mu miryango y'ikuzimu yaradodoye kurugi aha nigihe yari mumva umubiri wiwe niho wari uri urindiriye ukuzuka yaragendagenza ahantu abeza n'ababi bajaho uzoja umunsi umwe muri iyi minsi ni hamwe canke ahandi muri aho hantu hanyuma yaradodoye kurugi rw'ikuzimu kandi amaze kudodora umurwanizi yarasohotse kandi ndashobora kumwumva avuga ati yo rero amaherezo washitse niyumvira ntakekeranya ko narakuronse igihe nica abeli murabona igihe rurya rubuto rwasezeranwa mu murima wa Edeni umurwanizi ntiyahengeshanije kugerageza guhonya rurya rubuto kandi urupfu rwa Abeli n'ukuza kwa Seti byari nyene urupfu uguhambwa n'ukuzuka bya Kristo rurya rubuto rutegerezwa kubandanya kandi yaragerageje kuruhonya yaravuze ati niyumvira ko nakuronse igihe nica Abeli niyumvira ko nakuronse igihe nica bavugishwa nari nezerewe ngo ndakuronse igihe naca umutwe Yohana ari kubu inyuma ya bose washitse ndakuronse ubu mana we ndashobora kumwumva avuga ati Satani ngwino hano n'umutware ubu atuma ukuboko acakira urufunguruzo rwa rupfu na kuzimu arukura mu ruhande rw'urubavu rwiwe arumanika mu rubavu rwiwe bwite ndashaka kukugabisha warabaye umubeshi bikwiye kuva kera ndi wa mwana w'Imana nzima yavukiye ku nkumi amaraso yanje aracatose ku musaraba kandi deni ryose ryarishwe nta burenganzira ukigira urakuwe kw'agashambara mperezi izo mfunguruzo ibyo n'ukuriye yarahindukiye aca mukubita umwereka mwiza w'inguvu aca mukubita urugi kandi avuga ati guma ngaho ndumutware kuvubu rero ntiyari afise imfunguruzo z'ubwami kuko yazihaye Petero twabonye ibyo byose mu gitondo mu mubatizo wo mu mazi ariko yari afise imfunguruzo zarupfu na kuzimu hanyuma arazifata inyuma y'izuka ryiwe yaravuze ati ndafise imfunguruzo zarupfu na kuzimu Petero yari afise imfunguruzo z'ubwami Satani yari afise imfunguruzo zarupfu na kuzimu ariko ubu Yesu yarazifashe n'umutware ngaha aratanguye igihe kuba igiye kuba pasi iki gihe kiriko kirihuta ariko hari uwundi mugwi mbega yo bari hehe mbega Aburahamu ari hehe mbega ari hehe abo bantu bitigiye ijambo ry'Imana bari hehe mbega yarabibabwiye mbega urupfu rwarabamitse mbega byari biheze nta na rimwe nta na rimwe imana itegerezwa kugumya ijambo ryayo ndashobora kumubona muze duterere akajisho muri paradiso kandi turabe hariya rero ndabona Sara na Aburahamu batembera hariya hanyuma haciye akanya ikintu kurugi Aburahamu aragenda kandi arugururuga aravuga ati mukunzi ngwino hano raba ngaha ubu ni wa wundi nyene yahagararanye nanjye munsi munsi y'igiti cy'umwero ni wa munsi n'imana ya Aburahamu uwo nyene ndashobora kubona Daniyeli arabira ku rutugu rwiwe kandi avuga ati icyo ni cya gitandara cyasigutse ku musozi neza na neza ntakekeranya nk'uko mpagaze ngaha ndabona Yoba haguruka avuga ati uwo ni umucunguzi wanjye uwo navuze yuko ari muzima kandi yuko umunsi umwe azohagarara hano ku isi umubiri wanjye ushobora kubona ngumburu usigaye ungana n'akayiko k'umunyota ariko mu minota 15 kuvubu nzosubira kububamwo niwe Ezekiel yarabye hejuru avuga ati narabonye urya muntu nyene nkikurudumu isobekeranye n'iyindi kurudumu izunguruka igurukira hagati mu kirere mana we hanyuma rero haza Enoki yaravuze ati naramubonye aje ari kumwe n'ibihumbi 10 by'abera biwe kuza guca urubanza hari habera bo mu isezerano rya kera barindiriye atankeka bari barindiriye munsi y'impongano y'amaraso ntibashobora kuja mu nyonga z'Imana Imana yo mu ijuru kuko amaraso y'impantama n'impene ntibyashobora gukura icaha ariko yaravuze ati bene data ndumwe mwiyumvira ko ndiwe ndi urubuto rwa wa mugore ndi umwana wa Dawidi ndi umwana w'Imana ndi umwe yabyarwa n'inkumi amaraso yanje yaratanze impongano kubw'ibyo mwararindiriye munsi y'amaraso y'intama n'impene ariko ubu amaraso yanjye yatanze impongano rero muri itegembya muze tuduge pasi ikiri hafi kuba mwiyumvire gusa ibyo byabaye neza haraheze hafi imyaka 1900 n'ibindi mu ijoro ndashobora kumva Aburahamu avuga ati mwami iyo tubyukiye mu mibiri yacu bugira kandi hama Sara nanje twara ukunze cyane hari icyo byo gutwara duhagaze gatoyi mu nzira yawe yemwe ndashobora kumwumva avuga ati eka n'ukuri ntacyo ngiye kugumana n'abigishwa banje nk'iminsi 40 yitegereza ahantu hose uca uraba ukuntu ibintu byose bisa yo kirya gitondo cy'ubwiza cya pasika aho tuzofata igitondo umwami abishatse aho yazuka mu bapfuye niko bibiri yivuga bijanye n'uwera Matayo 2:7 yuko abera benshi bari baryamye mu mukungu w'isi bazutse bava mu mva bari bande Aburahamu Isaka Yakobo Yobu abo bahishuriwe n'ugu bahishuriwe n'uguhishurwa kwa mpemu mubamenye yuko umucungwa azazohagarara ku isi umunsi umwe abo nibo ibyamwa bya mbere by'abari basinziriye hariya baratembereye mu gisagara ndashobora kubona Sara na Aburahamu bakiri bato kandi buzuye kandi beza kandi buzuye ubuzima ntibazokwigera basubira gusaza kandi ntibazokwigera basubira kurwara kandi ntibazokwigera basubira gusonza ubugira kandi batembera aho hose bari mu mibiri yabo Kayafa hagaze hari yavuga ati mbega murabizi hariho ikintu cyashitse urya munsi murabe gusuye umwanda ino sinagogi irimo hariho tugiye kurondera uko tworonka ubusho na kirya gitambara ni murabe biriya gasandugu kibimazi katembagaye n'ibiki byabaye mbega uriya mugabo yari umunyabwenge w'inyenyeri mbega yari umupfumu canke n'igiki cyashitse ngwino hano Josephis urya mugore n'umugabo bakiri bato bahagaze hariya ni bande Aburahamu yaravuze ati Sara batumenye byo bavyiza tugiye bagaragariye benshi ntivyari byo gusa mu guheraheza mwitegerezo munsi umwamaze ku baronsa bashitsa Aburahamu Isaka Yakobo n'abandi bose baragenda igihugu ciwabi gihe Yesu yatuga Murapuga muti mwene data Branham mbegi byo ni insiga byenge oya mugenzi ndabibereka mu byanditswe mu kanya gato igihe yatangura kuduga niwe babonye wenyine ariko abera bo mwisezerano rya kera bajanye nawe kuko bibiri yivuga yuko yajanye ni iminyago kandi aha abantu ingabire kandi ndashobora kumubona ariko araduga kandi yifatanya n'ishengero ryiwe abamarayika babiri bo mu rurya mugwi bariko baravuza umuziki baragarutse hariya baca bavuga bati mwebwe bagabo bigariraya n'igiki gitumye muhagaze muraba mwijuru kuko uyo mugwe uyo Yesu nyene abakuwemo uko niko azogaruka atankeka basubiye inyuma bihuta ngo bahanze abandi bagendere hamwe kandi Yesu nabera bo mu isezerano rya kera baragiye baciye mu birere bararenganya ukwezi bararenganya izuba bararenganya inyenyeri kandi babonye ijuru rihambaye ryiza bera bo mu isezerano rya kera barasemereye bavuga ibyanditswe bati nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo yinjire abamarayika bose bakoraniye ihejuru y'inkingi z'ijuru baca bavuga bati uwo mwami w'ubwiza ninde abera bo mu isezerano rya kera bavuga bati umwami nyine ngo abafise ubutore mu ntambara ni wenyine intsinzi abamarayika bafyonze ahantu hamwe imiryango itatse utubuye ngiruguruka mu gisagara cya Yerusalemu haje nyene intsinzi ahamba yazanya bera bo mu isezerano rya kera imigwi y'abamarayika iririmba indirimbo n'abamarayika bavuza kamo yari nyene intsinzi ahambaye yarafise imfunguruzo za rupfu na kuzimu rumanitse ku rubavu rwiwagendagana mu birimba by'ubwiza gushika agere ku ntebe y'ubwami hanyuma aravuga ati data ngaba hano barizeye ukwizera ijambo ryawe yuko nzoza umunsi umwe naratsinze byombi rupfu na kuzimu byari biki kamwene data yarafise inkovu mu biganza byiwe zo kwerekana yuko yari yagiye mu ntambara icubahiro n'ikibe ku mana hasumba ijuru ninyeni nsinze ahambaye ngaba hano data Aburahamu Isaka na Yakobo ndashobora kumwumva avuga ati mwana duga hano iruhande yanje kandi wicare gushika nshize abansi bawe bose munsi ibirenge byanje mwene data umunsi umwe azogaruka none uzoba ari umunsi umeze gute ntiyari mumva gusa ataca ariko arakora twiyumvira yuko yari aryamye hariya gusa yapfuye ariko yari yaramanutse agumatsinda yaramanutse kandi afata imfunguruzo yatse satani yafashe imfunguruzo zombi zarupfu na kuzimu mwijoro yaravuze ati kuko ndiho namwe mushobora kubaho ndibaza muri iri joro mwene data mukundwa mushikanje mwariyumviriye ibyo bivuye ku mutima mbega muratahura yuko mubayeho gusa kuko nawe ariho mwarabinezererewe bikwiye ku buryo mwokwitanga ubwanyu kandi mukavuga muti mana ndi ngaho umunyabyaha ungirire imbabazi mwarigeze mwakira icyo kimaze cyihagije mwarigeze mumubwira yuko mumukunda mbega mwumva mubabaye iyo mukoze ibitari byo namba mutarigera mushika kuri iyo migenderanire ubu muri uku guhambwa mu gihe umwanya wacu uri kuragenda numva ameze neza gusa ariko ndiko ndibaza namba mutarigera mwakira Kristo nk'umukiza wanyu bwite ndibaza namba mutobikora mu gihe twunamitse imitwe yacu akanya gato mu masengesho muvuze rurya ruririmbo rwitwa ibitandara byaguye mu gatengo namba mubishaka mushikanje Gerti namba muyifise n'ibyizi byo ni ibyo ari byose birakunda twunamitse imitwe yacu ngiye kubabaza ikibazo cy'ingora mutima mwibuke bagenzi ubu munyabyaha cyangwa umugororotsi nta buzima ufise iyo tuguhambye ubugingo bwawe buri ahantu hanaka rero Yesu yaragendereye aho hantu hombi turavye ibyanditswe mbega yo gusanga hehe ugiye muri iri joro mbega yobona urugi rw'imbabazi rwugurura barwugurura imbere yawe kuko wanze mwibuke si umucunguzi gusa n'umucamanza uri umucamanza ubu wo mucira urubanza gutereka abe umucunguzi wawe ubu inkuru ntoya iranjemo haraheze igihe umuhungu mutoya yari yicaye mu mukogote ukwegwa n'amafarasi nkoho irarasa mu ibarabara hanyuma ifarase zirahunga zari zigiye kumanga umwungere akiri muto ariruka kandi arahagarika izo farasi neza imbere yuko umukogote uca ku manga kuko harimo umwana muri wo yarakijije ubuzima bwako kana haheze imyaka myinshi nyuma y'ivyo yari yicaye muri sentare uyu muhungu nyene yari yakoze icaha yafashe inzira itari yo yagirwa n'icaha yaranywe inzoga kina kamari yishe umuntu kandi yagirwa n'icaha basanze yagirwa n'icaha hanyuma umucamanza arahaguruka aca aravuga ati ndaguciriye urubanza ko kukumanika bacishije mu izosi gushika upfuye uwo mugabo akiri muto aravuga ati umucamanza acarenga ku migenzo ya sentare mu gihe yasimbye aho ategerezwa guhagarara acagwa ku birenge by'umucamanza asaba imbabazi yaravuze ati mucamanza ndaba mu maso mbega ntunzi yaravuze ati ya mwana sindakuzi yaravuze ati niwibuka ubuzima bw'umuhungu mutoya wakijije haraheze imyaka ifarasi ziriko zirahunga yaravuze ati ego ndabyibuka yaravuze ati ndi urya muhungu yaravuze ati mucamanza warantirije kirya gihe ngiza n'ubu mucamanza yaramuravye acavuga ati mwana urya munsi umucina nari umucunguzi wawe uno munsi ndi umucamanza wawe uno munsi n'umucunguzi wawe wewe munyavyahe je ashobora kuba umucamanza wawe muze tuvyiyumvire ko mu gihe umutsi kuri kuravuga kandi umwe wese asenge abo bari mu masengesho hamwe n'Imana ndibaza muri iri joro n'ingoga bo bipfuza kwakira Kristo nk'umucunguzi wabo bwite bavuge bati Imana ngiririmba bazije umunyavyaha ndashaka kuza nciye mu maraso yasetsetse ndarushe kwifatanya n'amashengero kandi niruka mvaha njahariya ndashaka kuvuka bwa kabiri ndashaka imigendera mu nire mu mutima wanje yuko namenye yuko Kristo yanyihishuriye mu guhishurwa muri mpemu yera uko wavutse nyene mwene data Branham ndashaka kuguhishurirwa kwa mpemu yera yera mu mutima wanje angire muzima nzanire Kristo w'ukuri kuri jewe gusumba uko jewe ubwanje ndi ndashaka iyo migenderane mwene data Branham mbega uransengera mu gihe ndugije ikiganza canje uraja kuduza ikiganza cawe ubu wewe ushaka yuko bakwibuka Imana iguheza agire mupfatso Imana iguheza agire hari mupfatso nibyo nibyiza Imana iguheza agire mugende ivyo nibyiza mututi biganza byanyu bu mubandanye biganza byanyu bidugije mbega wogira isoni gute woshobora kwanka ikintu nkico ga mugenzi wibuke and the way things look at my yo ufuguti mwene data Branham abavuga ubutumwa baravuze ubutumwa imyaka myinshi ndabitsa ariko umunsi umwe muri iyi minsi bizoreka kuvuga ubu bazoreka kuvuga ubutumwa kandi uko ibintu bimeze birashoboka kuba ubunyene mugiye akumbiriza ubutumwa bwa nyuma byo kuri ubu bwoshobora kuba ubwa nyuma yo muravuga muti mfise imyaka ya mike ivyo ntaco bitwaye urupfu ntawe rwibanga yaba imyaka canke ubukerebutsi mbega uraja kumwakira nk'umukiza wawe bwite mu kuduza ikiganza cawe uvuga uti Imana ngirira ikigongwe muduze ibiganza byanyu hamwe n'aba basigaye kandi muvuge muti ubu ndashaka kwakira Kristo urashobora kuduza ikiganza cawe umuntu kanaka yasubiye inyuma avuga ati Imana ngirira ikigongwe ndashaka kugaruka kuri Kristo muri iri joro ku buryo ejo ryoshobora kuba izuka rishasha kuri jewe murashobora kuduza ibiganza byanyu ushirije ibiganza byanyu hejuru uvuga uti ngirira ikigongwe ndashaka kuza ubu uraja kubikora duza ikiganza cyawe uvuga uti nari narasubiye inyuma ariko muri iri joro Imana iguheza agire mupfaso n'Imana iguheza agire ibyo ni byiza ndaja kwakira Kristo nk'umucunguzi wanjye bwite ndaja kumwakira muri iri joro nari narayerereye imyaka nyinshi kure y'Imana ariko ubu ndagarutse muhira mbega uraja kumwakira muri iri joro ku buryo iri rishobora kubizuka rishasha kuri wewe ubuzima bwawe bwa kera bugashobora kurangira uyu mupfaso naraje hano imbere kwihana mufata ingingo hari abandi bashaka gufata ibibanza byabo ngaha kuza ngaha hamwe nawe mu kwihana kwabo mushobora kuhagarara mu kazi imbere naha namwe aha imbere haruguru yatankeka nimuze ngaha ubunyene namba mushaka guhagarara ngaha no gusenga bizoba ari byiza cyane nimuze mbega muraza mukwatura ukwizera kwanyu bijanye no kwizera kwanyu ku mwana w'Imana mbega ubu muraza ni byiza ivyo nibi kuva ko uravyibuka ni wewe nyene uri umunyavyaha uri wasubiye inyuma urashonje kandi uri kure ya Kristo kandi urashaka kuzanana nawe bushasha ubuka gutangura ubuzima ukundi bushasha mbega byifashe gute mwebwe umugabo n'umugore mwaraye mwabaye mu macakubiri gihe kirekire mushwani muhira ntimwoza mugatunganya ico kintu n'Imana umwe ubu mugire pasika y'ukuri pasika yanyu mutangura urugo rushasha mbega byifashe gute kuri wewe utigera uba utarigera ugira amasengesho mu rugo rwa uja muhira gusa uvuye mu ishengero kandi ukagerageza kubaha cane cane uko ushoboye nta narimwe ukoranirizo umuryango wawe hamwe ngo musenge iyo niyo mpamvu dufise urwaruka rwigenza nabi cane nibindi tugira iyo niyo impamvu ingo z'abanyama erika zisatsambutse ntiwoza ugatangura ubundi bushasha muri iri joro mwibuke ndi umukozi w'Imana wanyu ubunzobi cabona kuri wa munsi mugiye twunamitse imitwe yacu rero ubu kobwa amasenge data bo mwijuru hezagiye muri iri joro turakuzaniye rino koraniro mu kugaragara rwose twubashe ku mugaragaro turegereye intebe yawe y'ubwami duciye bugufi kandi inyuma y'ubutumwa bwo muri iri joro bw'uko bwuhambwa guhambaye ntigigeza kumacecetse ubugingo bwiwe bwagiye neza na neza hantu kandi yararangije igikorwa cy'Imana icyo yari yarashiriweho gukora kandi ejo mu gitondo turabonaho yaciye mu bwami bwa twavuze agenda tsinda ikintu cyose mu izuka ryiwe ariko yarasohotse muri Pasika mu gitondo kugira ngo dutsindanishirizwe no kwizera kandi tubona yuko yarungitse mpemu yera mu nyuma kugira ngo yemeze abantu icyaha kandi turasenga muri iri joro mwami yuko abo batugije ibiganza byabo boshobora kwibukwa imbere yawe ese ingingo yabo yo bivuye mu mutima wabo muri iri joro yuko bakwakiriye bakwizeye kandi se boshikwa ko ikimenyetso kubw'ikimenyetso casezeranywe muri iri joro mpemu yera ubiturose data kuko turabigushikaniye n'ubu butumwa muri iri joro ese bwo hezagira abo bose bakumvise mwami abaca kujana nabwo mu ngo zabo kandi ubunyegetezi bwina mu mitima yabo ese bobeshwaho n'ijambo ry'Imana ubiturose data kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amina.